VOA. Muteza amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Kuri mikro muri kumwe nanje Rosine Munezero, kaze mu biganiro byacu.
Kumve gitegwa kijabuka amazi kigugwa amadovize mwo nkaba nambaye bohe mu byeyi bye bohe bonambaye birateye ubwoba kandi mvize ibito 500 baraje kuturaba umunsi umwe baraba barimo ibyikawa ngo naba bavuze tisibo.
Uyu ni umwe mu barimyi bikawa ashikiriza akababaro bafise kubona ico gitegwa bakirima, ariko ntihagira akarusho bakibonamwo. Iyi nkuru cyo kimwe n'indi yerekeye abana b'abanyeshure bateze imitego imiduga yo mu bwoko bwa fuso bitwaje ibigwanisho muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Turazibamenyesha mu kanya gato mu biganiro byacu, murabe hafi ya maradio yanyu. Abarimyi b'ikawa bagera ku 12,000 mu Burundi ntibarahembwa amafaranga yabo y'ikawa bashoye mu mwaka uheze. Kuri uyu wa kane abashikiranganje bazindutse kwishura ku bibazo by'abashinga amateka mu ntumbero y'ukurabira hamwe ukuntu igisata c'ikawa conagurwa. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza niho yari.
Yugururi ibikorwa vyo kuri uyu wa kane, umukuru w'inama nshinga amateka yavuze ko hahindutse ibitari bike mu gisata c'ikawa. Pascal Nyabenda yibukije ko mu misi yahera hageze igihe cyo gushora ikawa wasanga abanyagihugu bakeye mu maso. Yatanze akarorero kuri ico gihe nyen'urugo yacagurira impuzu umuryango wiwe wose akanabika yo kurihira abana amashuri. Umukuru w'inama nshinga amateka yemeje ko ivyo bimenyetso byose vyazimanganye muri iki gihe. Aha ijambo umushinga amateka arongoye umugwi w'amaho Bernard Ndayisenga yabajije ibibazo bitari bike byose byagarutse ukuntu igisata c'ikawa casubiye inyuma kuva kiroye mu minwe y'abikorera utwabo. Kimwe mu biraje ishinga abaserukira abanyagihugu ni kigaga c'intega bizoza cahora gikoreshwa mu gusahiriza ibiciro mu gihe ku isoko mpuzamakungu vyamanutse. Bernard Ndayisenga:
imbere y'uko igisata c'ikawa gishyirwa mu minwe y'abikorera ibyabo hariho ikigega cy'intega bizoza fondo stabilizasiyo bikora ko igihe ibiciro bikorotse ku isoko mpuzamakungu. Ni nacyo kigega leta yikora ko mu gutanga ingwati mu mabanki kugira haboneke amafaranga yo kugura ikawa. Imbere y'uko igisata cy'ikawa gishyirwa mu minwe y'abikorera ibyabo cyararenza gato imiliyaridi 10 z'amafaranga y'amarundi. Icyo kigega cyoba cyahereye he? Amafaranga yari muri icyo kigega yoba yakoreshejwe iki mu bijyanye no gushyigikira abarimyi b'ikawa?
Umushikiranganji w'ikigega cya leta arahumuriza ko ayo mafaranga ataho yaroye, ariko Domitien Ndihoko ubwayo yibutsa ko ubu leta itacyemerewe gukoresha ayo mafaranga icyo yari yateguriye.
Aha inyishu nutanga nuko icyo kigega taho cahereye kiracariho kuko kirafise n'amafaranga ari mu bubiko bw'ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi ku ikonte 11,290 agakoni gashinze ubusa kabiri. Iyo konte uyu munsi kabiriko amafaranga imiliyari 7,200,000 n'itundi turengako. Aha no babwira yuko ayo mafaranga atashobora gukoreshwa muri ico gisata kubera ko ico gisata cashizwe mu minwe y'abikorera utwabo kuko amategeko asigaye agenga ico gisata ntiyemerera leta gusubira gufasha gusununura igiciro c'ikawa mu gihe kiri hasi.
Abashinga amateka bemeza ko matohoza bakoze basanze hari abanyagihugu basigaye barandura ikawa bakayisubiriza ibindi biterwa. Zimwe mu mvo ni kudahembwa ku gihe n'ibiciro bito. Aba ni bamwe muri bo.
Na kilo cy'ibiharage nk'ubu make n'igihumbi ku kilo cy'ibiharage kawanazo kilo murumva ko ari 440 ibiharage ubirima amasuka abiri mikawa nazo tuzamura rimwe mu kwezi kwa gatanu tukazosubira kwamura mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. Mu minsi yahera urabona nk'abantu baramura ikawa bakababikira ku mayezi hama hakagera aho gihe babatuma ko ti muraza mutora utwanya cyo sanga yimbara akantu wavuganije urakagomboye mutwa dufaranga mugabo ubusi ko biri ubu ntibababikira kandi urabona ni nk'umwaka heze bageze ngo baranatubikiye ntayo baduhaye ntayo batanze
kumva igitegwa kijabuka amazi kigugwa amadovize mwo nkabanambaye bohemu byibye bohemu nambaye birateye ubwoba kandi mvize bito 500 baraje kuturaba umunsi umwe baraba bari imbyikawa ngo naba bavuze tisibo nubo bari imbyikawa uzutonde bahembye uzuve ngo abari imbyikawa baraje uzobona ari barugoti
Umushikiranganje w'urimye n'ubworozi amenyesha ko ikibazo cyo gufasha abarimyi kigiye gutorerwa umuti ibintu bikaba nka mbere Deogide Rurema
ntandwi heze bahejeje kutumenyesha yuko ibanki isi yose igiye kuturonsa nkuko twari twabisavye amahera yababa imiliyoni 55 z'amafaranga y'abanyamerika haro twaravuze yuko ayo mahera tahandi azoja atari muri uku kunagura ikawa ishaje kuyongerereza ibitigiri hamwe no kuronsa ifumbire na ya myifato myiza twahora tubona yo gusasira gukata no gupompa igitegwa cikawa leta ntiyareza amaboko ahubwo irikirakora
mu Burundi umugambi wo gushira igisata cikawa mu minwe y'abikorera twabo watanguye mu mwaka wa 2026 inyuma y'imyaka 3 niho watangura gukorikizwa ikawa yinjiriza igihugu ibice 70% by'amafaranga y'agaciro buri mwaka Umwimbo wayo hari gihushika ku matoni 30,000. Uyu mwaka ariko hitezwa matoni atarenga 18,000. Eloje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika turabandanya ibiganiro byacu mu ntara ya Bururi komine Mugamba abana b'abanyeshure babiri bari bitwaje ibigwanisho bateze imitego imiduga yo mu bwoko bwa fuso umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yagiyeyo
Mwizo nevjia kumusodi nya kimonyi kibarabara ya Bujumbura matana RN7 mfunyafunyo yungi Faransa Ingoza ni mseza asilana Ama kutu habugana wanyagi hugu woku muhawo akemezgwa na wajaji nguwa arugwe ugo haasi Ama nishakwizo ngoza avuye kumutego imiduga nguruza awanibi inungo kubugafuso ya tezgu nabitu kwa jibigwanisho Kengurute paskaro ngwe ya chimbili gasenyi
Tozu yuko kadaba gizwana vategiri mbando kama mga tondo Ibili hii mgezi nya kayugo ya makurudu shikira avuwa yuko Yivizia mahera mwani tozu gitigi
Naye fungo batwa. Aya. Ibategeye fusi imwe cyari fuso nyinshi.
Uko zari uko bazivuga zashaka nka zitanu. Mugabo heje kwiba ifuso zibiri bake bagira ubwo hariho abari ko bimba umusenyi bakoze ba komine babatabaje bacha barabiruka ko barabakurikirana bashobora kuguma batanga amanasenyi aho ariko baraca.
Uyu mutego wabiri nko 170 uko mwese gaca Bujumbura abateze izo modoka bahavuye bamenyekana amakuru dukura ku muhabo amesha ko vyakozwe n'abanyeshure. Umwe muri wega mwaka wa gatanu mashuri mato mato. Undi nawe yiga mu indwi mu mashuri yisumbuye uyageje intwaro rwego rwo hasi ku muhabo amenyesha ko umwe muri abanyeshure yafashwe
rero bari babiri bazihagaritse umwe afise inkoho undi nawe yakamahera bagiye kudandaza aba babiri bazitegereye biga kuri iyo shuri ya Nyakimwe umwe yiga mu indwi muri Ekofa undi yiga mu gatanu
nuvuga rero ko zategereye abanyeshure
rero bari bafise inkoho Mwo himwe bashoboye nyegeza munsi yaho barasi uwo yafashwe rero yashoboye kuyerekana baratora n'impuzu z'igisirikare uwo muri premier niyo yashoboye gufatwa uwo mundi ntiyafashe yashoboye gusiga abajeje umutekano ubu ntibazi ahagere
aha muri zone vyuya irigize nka kane kuva uyu mwaka utangura imiduga yategererwa kiretse amafaranga yibwa ntawe turumva yasize ubuzima mu gihe umutego kuno munsi wakozwe n'abanyeshuri mu mwaka wa gatano mwaka w'indwi abanyagi bwo kumuhabo twaganiriye bamwe muri bavuga kwitaya makenga abandi nabo bakavuga ko bibabaje
makenga ntabura ituma dufise makenga nk'ubu unye ari nk'ugwaruka rutanguye kuza nk'ubu unye ruza gutera guruzo shora utegere nka tuza gusumira nga kwibarabara baze gusaho
ntivyoroshe ateye ubwoba usanze nk'umwana yiga nko mu gatano arategere abantu imodoka fise nibigwanisho byateye ubwoba bwanje nibaza ko intumbero si yo kwiga ngira ngo abafise
ndazakira nabi kubera umunyeshuri abakwiye kwiga gusa byo bindi navyo ntabakwiye kuja mu buntu bw'ubugwanyi.
Uramatari ntaya buri nkunzi za Christian amenyesha ko uyo mutego atawususaniye nari twaje ibigwanisho batere umuduga mu komune ya Mugamba. Uyu muyobozi w'intara yabwije urya America ko yibaza ko abanyeshuri bagirizwa umutego baba bakorana n'uwahoze ari umusirikare wa leta yatorotse igisoda cy'igihugu aherutse gufatwa. Uramatari ntaya buri yemeza yuko uyohoze ari umusirikare ari wari inyuma y'imitego yose yakozwe ku miduga kwibabara rya Bujumbura Matana muri komune Mugamba mu ntara ya Bururi Fidelite yashatse urya America.
Mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika i Washington DC.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kenshi na kenshi na cyane mu Burundi ugwaruka nigo rugwa mu bibazo bya politike abahoze ari abanyororo ba politike babahanura iki mu kiganiro muri isanga. Nshimira Imana Jean Marie umuyobozi w'ishyira hamwe riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo SPF ntabariza yaganiriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi muri uyu mwanya aratangura asobanura umunyororo wa politike icari cyo.
Imfungwa ya politike ni yiba yezira ibintu byabaye mu gihugu ari bijamatati atsimike ku mvuga politike cyangwa imfungwa ya politike tukavuga ko navuga ko ari mu migwi ibiri ari ubazira ibyiyumviro byiwe kubera nk'umuntu azira ibyo baba yavugiye mu nama cyangwa yipfuza ubutegetsi bwa buku abo nibo twita imfungwa za politike. Urabona mfatiye kuri twebwe icyo gihe wagirizwa murabona yuko igihe nyenicubahiro ndada emerikiyo batowe yahise agandagurwa atamaze na kabiri murumva icyo gihe abari abaforodebo bose cyangwa bari bafite ibyiyumviro bitavuga rumwe na leta wabaye umugambi wo kubashyira aho nakwita mu macuniro y'icyo gihe yari amabohero. Dufite ibitigiri byinshi byapfire mu mabohero y'u Burundi atandukanye. Urumva icyo gena niko ndavuga yuko imfungwa za politike aba ari umuntu azira ibyiyumviro bye cyangwa akaba azira guharanira agateka k'abandi. Ubu niwe navuga ko aba ari imfungwa ya politike.
Rugamba wiriwe
muraho neza.
Ye mubaza ikibazo kimwe kugira ngo duhe n'abandi umwanya.
Ikibazo nge namubaza arabona ko akenshi na kenshi ibibazo muri Afurika biri kubamo bitewe n'ukuntu twavuga ko umwanzi wa Afurika ubundi ni umunyafurika nk'uko Alpha Blondy abivuga. Namubaza ni ubuhe buvugizi cyangwa se ni iki bakora kugira ngo abantu biyumvemo ko bagomba gukora uko bashoboye bagahanga wese ubaguze uburenganzira bwabo cyangwa se umuntu wese ushaka kubakanga ababuza kugira icyo batangaza ku byerekeye politike.
Ni ukuvuga icyo bakorera umuntu uburenganzira bwe bwa politike buhonyonzwe.
Ni ibyo nshaka kugira ngo mbaze ese bo bamufasha iki, ese iyo aramutse ahuye n'ibibazo bya politike ni iki bakora kugira ngo nibura uwo muntu abashe kuba yarengana.
Ye Rugamba ndagushimiye.
Ye namwe ndabashimiye cyane cyane.
No na Bernard rero. Bernard wiriwe?
Wiriwe.
Ye nawe rero ikibazo kimwe.
Ya akabazo nge narite kubaza umutima mbe nambe manje kumusuhuza. akabazo rero nari mfite turi kubona keshi ibibazo byose biri mu Burundi ingaruka mbi zibwira ku rubyiruko abana benshi nibo bari gukoregwa amabi nashambaze iki kintu bari gukora kugira urubyiruko ruve mu izo ngorane durimo ikindi nacyo nkatwebwe nyine ugwaruka mwatugira iyihe nama mwaduhanura ute kugira nyine turi kuza tujya mu ibyo bibazo dutewe n'abanyepolitike babidutwaramo. Murakoze akabazo kanjye karara.
Ye, urakoze Bernard. Jean Marie.
Namwe murakoze cyane.
Ye, Jean Marie wabumvise rero n'urubyiruko rugamba ati wigize ingorane za politiki mumufasha iki kugira ngo uburenganzira bwe budakomeza guhungabana mbese ahangane n'ibyo bibazo.
Ahanagira no bibutsa ariko baratwumviriza ko imbo za politiki twazitandukanya rugamba bagiye kibazo cyiza. Politike navuze yuko imbo za politike zigutandukanya umuntu azira ibyiyumvire bye n'ubazira ingorane mbega ziba zabaye mu gihugu. Ntabwo akarorero nko muri iki gihugu cy'u Burundi abantu imfungwa za politike zabonetse 93 rugamba abyumve. Aho ngaho mu Rwanda aherereye ya telefoni ari ndibaza yuko kijya gihe cya 94 urubyiruko rwari rwoba rwara mu mohe yabijya byabaye mu Rwanda sishaka kubigarukaho. Ni ukuvuga rero yuko kuba imfungwa ya politike cyangwa gukina politike navuga urubyiruko turafite indero mu Kirundi twavuga ngo dukurane indero yo kuziko. Ubwa mbere no kubanza kubaha abayobozi kuva kuwo hasi gushyira uwo hejuru hanyuma ntiwangiriza ibintu bya bene byo bya barundi cyangwa bya uriya n'uriya. Icyo gihe twebwe twamaze gutoza muri ntabariza tukamenya yuko muri wafashwe kuva ukiri muri polisi gushyika muri parike niko ndavuga mu aho tuba twamaze kwinjira mu DGCC mu mbega aho turagukurikirana ariko ntitwinjirire ubutungane mu Kinyarwanda n'ubutabera.
Eh,
turabanza tukareka ubutabera bugakurikirana amatoza yabwo. Turashima n'abayobozi baba barongoye ayo maparike cyangwa amasentare ko dukorana neza tubabajije inondi ko ndavuga hano mu Burundi.
Yego.
Zifungwa baratwishura kandi bakatureka dosiye tukayikurikirana ariko tutabinjire mu kazi tutabateye igisure abo bakatwemerera yuko nkuko turiko duharanira agateka ka kiremwa muntu. Nagira yo mubwira urubyiruko nigo rukwiye kuba amaso yambajije ikibazo ariko n'inyishu yayihaye. Ibabe magabo bamenye yuko nibo baba bagifite ubwenge buri ku murongo butarasaza cyane. Bamenye ati uyu munsi nimba naka ariwe minisitiri nanjye ejo nije nzaba ndamukiwe. Ntiworamukirwa kuba minisitiri utarupfaso n'ofise utubaha ufata umugenza ukamufata uko wigombeye cyangwa ugafata abayobozi bagutegeka baba mu karere cyangwa ku mutumba cyangwa mu ikomine ngo bafate uko bishakiye. Ibyo ntitwabyita politiki. Banje kubwira urubyiruko ruri kutwumviriza ubwa mbere tubanze tugire urupfasoni hanyuma twongere tumenye ko agateka kazi na muntu gahera kuri wewe na ka mugenzawe. Aho ngaho ni ukuri twumvise uri kurengana turasidukana n'iyonka tukagukurikirana ntabwo badufise mu gukurikirana umuntu aba ari kwahohoteza.
Bernard Musana nabinjiye mu bibazo bya Bernard uko abibajije avuga ati ingorane urubyiruko urwaruka ingorane za politiki bazivamo gute?
Ingorane za politiki urwaruka ko muzoruvamo ubwa mbere mpere hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twarabwiye urwaruka yuko murabona ngire mbereke nkuko bitandukanya kugira babyumve nkuko twabyigishijwe cyangwa twabyigishijwe. Navuze nti urwaruka cyangwa urubyiruko nibabanze bamenye yuko ikintu cya mbere kibarindiriye ni ishuri. Nimba ababyeyi baba barungitse ku mashuri nibagende bige amapolitike bayerekere abanyepolitike nihagira ko barangiza amashuri yabo bazaja muri ayo mapolitike ariko bamenye yuko bamaze kuronka itongo ryabo rya diplome. Hanyuma bamaze kubona yuko natanze uburorero 93 urubyiruko niko rwaguye mu mporero. Ibi ngibi biriko byabaye mu Burundi turabibona bamwe bita imigumuko cyangwa abandi bakabyita imyerekano yigaragambyo. urabona ko ari imfungwa ugwaruka ariko wahasize amagara menshi cyangwa ingufu nyinshi bahatakarije ingufu nyinshi nuko uvuga yuko rero kugira abave mwituve mwugwaruka ruve mwizongorane nuko ubwa mbere twasaba yuko yaba mu biganiro biriko birabaza ari byo byose batogurukumira cyangwa mu bikorwa byose biba biriko birakogwa mu gihugu hanyuma mu by'ibiganiro nabyo murumva yuko bacu mugani mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi ngo iziza guhona zihera mu ruhongore nta leta yo kwijajara ngo ijye ngo ijyame isinzire ugwaruka atagwaruka ifise ugwaruka turabona yuko haba muri mu bikorwa by'ingufu turarukenera haba mu bikorwa byo kubanguka turabikenera haba mu by'ubwenge ugwaruka rurashoboye kandi twe tuba turiko turagenda ugwaruka tubona ko ariko tuzindushaka rero ko tuzosigarana ugwaruka ibyatunaniye ariko ubwo gwaruka nago navuze nkitangira ha hejuru ni batandukanye icyatsi n'ururo babone ingorane zose kuntu zagiye ziraba nibo zihitana niko ndabisubiramo kubwira kubera bambazize yuko ubuntu bazivamo kuzivamo rero twatangiye twaratangiye muyinga tuzabandanya intara zose z'igihugu bega n'urubyiruko ruri hanze turusangeyo tubabwira iby'amahoro ugwaruka rero numva kugira ruve mu ngorane ari uko babanza bagakunda igihugu cyabo bakirinda abanyepolitike baba babi bo baba babwira ibi na biriya cyangwa bega na no mu mashyirahamwe wacu natandukirayo nawo hariho abatabereye urubyiruko akaroro keza numva kuva muri ibyo bintu urubyiruko cyangwa ugwaruka ari uko bobona ati kazoza kacu ni twebwe nyine tugafise mu minwe yacu mu maboko yacu
ye Bernard nanone yari yabajije ariko ibisubizo ndumva wabitanze ati urubyiruko rwakora iki koko bifatika usibye kubaha inama yego mu nyifato ariko ibikorwa nyakuri ndabona mumaze kubivuga nibige bareke gukurikira abanyapolitiki kubajya inyuma bakunda igihugu hanyuma ntabwo bazagwa muri ayo matati muri ibyo bibazo bya politiki nibyo harakandi mwakongeraho mwamwongereraho
kandi twashaka kumwongereraho nuko ugwaruka aharuba ruri ari babiri cyangwa batatu bane baza baravugana ati mbe mbona bagiye ibintu bibiri na biriya twabigiriye mwiki ko abo twakurikiye tubona beheza kuba byabaye bagahita badusiga ngangaha hanyuma muri icyo gihe y'abantu babiri batatu bagiye hamwe bakaganira nk'uko abarundi bamwe bavuga ati tuganire kuko abarundi bamwe baganira nibaza yuko umuti uraboneka abibwira kandi ko ibyo kenshi bikwegwa n'agakuku kuko jewe ndabizi agakuku karimisha mugwiri niko baca umugani mu Kirundi ni ukuvuga yuko nsobanuye neza abana bavukiye mu gisagara bataze ugwiri urwo arirwo mu Kinyarwanda ni imbagara
n'urwiri iryo jambo naryo rirahari
ziva ahantu hari hagumye ariko izo mbagara ubwo gwiri nturumaremwo agumva agakuku karanduka ariko kakujyana mu mushyike mu Kirundi zisigura ko urubyiruko ntirwafata nk'ama ishuri rugafata nk'ama ibikorwa by'iterambere kujya kwiyubakira amashuri yabo bagafata nk'ama kujya kwigira imyuga kuko nta mwuga udakiza urabona ino ni amantembera hano mu Buyenzi nkaraba abana bigiye umwuga wo gukora amamodoka batagiye muri ibyo ngibyo aragenda akiyubakira inzu ye cyangwa akagendera mu muduga mwiza ariko umuntu yagendeye akurikiye abanyepolitike ngo barafite ibyo zobaha nabo usanga abanyepolitike nyine y'ikiringo kigire kirangira umengana ntibarahaga urumva nta waza kugaburira nawe atarahaga icyo numva aricyo nabereka kw'abanyepolitike cyane cyane ba hano i Burundi duherereye naho mwanya mwambaza akaroro na gatanga ariko reka tube turabangiye fata ku murambaza
ye Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda abahoze ari imfungwa za politiki baha izihe mpanuro urubyiruko kugira ngo rutazira ibya politiki rudakomeza kuzira ibya politiki kuko akenshi aribo ingorane zigwaho umushyitsi mukuru uri muduhanura ni Nshimirimana Jean Marie umuyobozi w'ishyirahamwe Ntabariza Thierry wiriwe
wiriwe neza
ye ikibazo cyawe rero
ikibazo nagomba kumubaza nagomba kubaza yuko nawe yo yakunzwe ari urubyiruko akagira kabiri nagomba kubaza nimba yakunzwe urubyiruko ba batumye urubyiruko barajya kubasura mu mabohero baba barimo nimba batajya kubasura impanuro y'ubu ariko ariko rerwa n'abanyapolitike byo bizi murakoze ikibazo cyanjye n'iki
ye urakoze nawe
ehe nditwa ndatwenze ariko si we ntwenze yabaye nk'ukebura nawe iki nahubwo numvisemo ko umengenda twari turi mu munyororo jewe nyine ndiko ndivuga twarabaza ati mbe babandi bari hehe badutuma bya bindi cyangwa batuma ibi bintu biba ko bo barondera inyungu zo kwibera ba minisitiri cyangwa abashikiranganji cyangwa bagashika ku byo badonga none ko tumaze gufatwa nta munyepolitike yigeze aza kuturaba
ntanumwe
umwe n'uwaje hose yarigeze kuza turi mu ihoro rya mpimba hari ukubwira ari umukuru w'inama nshingamateka aho ndiko ndavuga ntahe mfite naho navuga umuntu mba mfite ibyemezo kuri byo bikwiye aje yaje icyo gihe umenya ari umukuru w'inama nshingamateka aratubwira ngo muzotaha mugabo turarindira turabura yarinze ava mu iyo nama nshingamateka atanu umunyururu n'umwe avuyemo kandi yari afite ubushobozi icyo gihe hatwara forodebu ariko nta munyapolitike n'umwe yigeze asura imfungwa za politiki
arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi aho yaganira na Jean-Marie Nshimirimana umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo SPF ntabariza asanzwe yariko baganira bariko baganira rero ku bibazo bya politike ugwaruka ruhura navyo.
Muri Kenya tambagazimbo
ako kakaririmbo iwacu kumuririmbyi kidumo twizera rero ko iwacu amahoro mumeze neza turabashimiye mwebwe mwese mwari muteza amatwi ijwi rya Amerika aha niho hagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe nanje Munezero Hosine washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi ndashimiye kandi bagenzi bacu bayateguye bakayegeranya hirya no hino mu ntara z'u Burundi mugira umugoroba mwiza mwese mubandanye kumviza ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika.